Francine Ndiokubwayo.
Serafina Kizimana mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije mwebwe mwese muduteze amatwi kaze muri ano makuru mu kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Kwegereza ubutungane abanyagihugu hamwe no kwitwararika ikijyanye n'umushahara w'abacamanza biri mu bikuru bikuru. Umushikiranganji mushasha w'ubutungane ngo agiye gushira mu madosiye yihutirwa akaba yabishikirije kuri wa mbere mu bikorwa byo kubisikanya na mugenzi we yahahora. Haravuga ubukene bw'amazi meza mu ikambi ya Busumi iri muri komine Ruyigi ari mu nzi z'abakongomani zirenga 65,000 ayo baronka ngo baje kuyarondera kure yaho basanzwe baba kandi bakanaronka yadakwiye. Abatunga inka iburinga muri komine Mpanda nabo bafise ikibazo cyo kuzigaburira aho ngo ni kubera ko ubwatsi bwo kuzigaburira buguma buduga igiciro. Murabikurikira mu kanya mu idonido ryano makuru.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Kwegereza ubutungane abanyagihugu n'ikijanye n'umushahara w'abacamanza ni zimwe mu madosiye makuru makuru umushikiranganji mushasha agiye kwihutira gushira mu ngiro. Bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji mushasha w'ubutungane Alfred Dahingejeje mu ibisikanya hagati wahahora Artemo Katihabwa nuwo yamusubiriye. Hakaba hari kuri uyu wa mbere ibikorwa bitandukanye ngo akaba agiye kubifata mu minwe kandi biherekare.
Nuko umushikiranganji yahahora yabivuze ubwa mbereho hariho ibyerekere reforme administrative aho intara z'u Burundi zahora ari 18 mugabo muri iki gihe zikaba ari intara zitanu. Muri icyo gihe rero ubutungane abene gihugu bakeneye ni ngombwa ngo bubegere. Nkuko mwabyumvise biri no mu madosiye yadushikirije hariho ico cyuko amasentare y'intango ategerezwa gushika mu mazone yose agize iki gihugu cacu ciza cyo Burundi. Uretse nibyo hari ibyo uko amasentare n'amaparke ategerezwa kuba mu makomine yose agize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Iyo dosiye rero irihutirwa cyane ku buryo twifuza yuko yoshigwa mu ngiro kandi nk'uko mwabyumvise bavuze yuko biza byaratanguye. Icyo ni ngombwa ngo gishigwe mu ngiro vuba cyane byihuta. Hanyuma kandi nk'uko mwabyumvise hariho ayandi madosiye atandukanye nk'uko bagiye babishyira mu migwi itandukanye aho hariho ibyamaje gukoreka mugabo kandi hakabaho n'ayandi madosiye yibitari bwahere. Ibyo rero twiyemeje yaba amategeko cyangwa ibindi bikorwa bitandukanye kubifata mu minwe kugira ngo bive mu nzira birangire hakiri kare.
Hari umuriro wadutse mu ijoro ryo kuri w'Imana mu isoko ry'imbaho rikoreramwo ishirahamwe Twiteze Imbere Twese iruhande y'isoko Bujumbura City Market ahatwi ku izina ryo kwa Sioni ni muri zone Ngagara mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Urongoye iryo shirahamwe amenyesha ko bataramenye ico uwo muriro wavuye ko ariko aremeza ko bashobora kuba bahombye amafaranga arenga muri yaridi mu gihe batari bwaje mu mashirahamwe y'ubwishingizi abo badandaza basaba leta kubagarukira. Ko n'inkuru tubaza Alexi Ndayisenga.
Hari nk'isaha zibiri n'igice z'ijoro kuri uyu w'Imana igihe umuriro waduka mu isoko ry'imbaho n'ibindi bikoresho bikorwa mu biti riri iruhande y'isoko Bujumbura City Market ahazwi ku izina ryo kwa Sioni. Aho ngo wari umugambi w'ishyirahamwe Twiteze Imbere Twese. Kuri uyu wa mbere twashyitse nk'isaha zitanu z'agatondo dusanga imodoka n'abajejwe umutekano bariko baragerageza kuzimya uwo muriro. Rwabira Reverier arongoye iryo shyirahamwe amenyesha ko bataramenya icyo uwo muriro wavuyeko.
Masaha mbiri n'inusu tubatelefona nyashya nka masaha mbiri na mirongo ine n'itanu dushika turi muri izo ruzuguru nyine kuraba nyine twokiza bimwe mugabo ntibyakunze mwoto abari bahari barage baraba aho hepfo basanga nta zihari hama batu batelefona muri vire zatanguye masaha atatu umucamo wari wamaze kugwira naho bazimye ntibyakunze. Ubu rero turahombye sinzi ko tuzoshobora no kuriha kubera wana ko byose bitikiye nana kimwe wana kwa munyota byose ahantu tuzi nyine bizogenda kwete.
Ikindi amenyesha ngo nuko batari bwaje mu mashyirahamwe y'ubwishingizi akavuga ko bahombye amafaranga arenga muri yaridi.
Asasi twaye ko turabijya mu mugabo nitwaye bwaronke igipapuro kiranga kutwindi nitwaye bwarije mu rero bivuze agaciro ko muri yaridi ni nusu urenga urenga yego
ku ruhande rw'abadandaza muri iyo soko ngo ntibabone ingene bagiye gutunga imiryango yabo nkuko bivugwa na Nyagwire Silvestre
aha hantu turageze uruhombo runini kuko ubwa mbere heho niho hari hadutungiye imiryango abana mu kuca ku ishuri uburyo bwa bahanyene rero novuga nti uruhombo runini aha murabona dusigaye mu kangaratete
mu gihe ngo bariko baritegurira kujya mu mashyirahamwe y'ubwishingizi abadandaza basaba leta kubagarukirako ngo kuko bahora batanga ikori bagatera kamo n'abandi badandaza kwijukira kujya mu mashyirahamwe yo guteganiriza impanuka
arakoze Alexi Ndayisenga umuryango utabara imbabare mu Burundi kwa huje warahawe urupapuro mpuzamakungu rubemerera ko bashobora gukora mu makungu butabazi bwa mbere Uburundi bukaba bugize igihugu cya kabiri muri Afrika mu bironkejwe urwo rupapuro kubera basanze ubutabazi bwa mbere babukora neza n'ubuhinga bukomeye ibyo bashima uko ari iteka ku gihugu Etienne Ndikuriyo hajeje gutanga amakuru mu muryango utabara imbabare mu Burundi akaba yabishikirije ku munsi wa gatanu bariko berekana ibyaranguwe mu mwaka uheze
twaratewe iteka mu muryango utabara imbabare kuri Rouge twararonse igipapuro mpuzamakungu kitwemerera yuko uko dusanzwe dukora ubutabazi bwa mbere ari iby'akarorero dushobora kubikorera no mu makungu muri Afrika tugize igihugu kigira kabiri gusa turonse ico gipapuro ikindi naco hariho guhiganwa kwabaye ingene dushobora kwiga ubutabazi bwa mbere biciye kuri application koreshwa mu telefone bari badusize mu ihiganwa n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika aho rero twasohotse turi aba mbere n'ikintu twishimira cyane kandi twifuza yuko kibandanya namwebwe twibaza yuko tuzoheza tukabarondera kugira ngo tubereke ingene mwokwiga ubutabazi bwa mbere mukoresheje amatelefone yanyu hanyuma bikabasaba umwanya muto w'ukwiga mwigishwa n'abantu bavyize mugabo byinshi ari mwebwe mwabyigishije twarabonye yuko kugira ngo ibikorwa by'umuryango utabara imbabare kuri Rouge bishobore kumenyekana birazwi ku by'abanyamuryango basanzwe bakora mu kibano twarifuje yuko tuja turabimenyekanisha duciye kubimenyesha makuru nico gituma mu minsi iri imbere tuzoheza tukaraba ingene twoshiraho amasezerano canke tworaba ingene dukorana gusumba uko twahora dukorana kugira ngo mumenye ico dukora hanyuma nabo tubikorera naho dukorera n'abatubona bamenye neza ibyo turiko turakora
isanganiro inami sumbingimba
Amakuru twabateguriye arabandanya impunzi z'abakongomani ziba mu ikambi ya Busuma muri zone Kayongozi ni muri komine Ruyigi ngo zirahanzwe n'ubukene bw'amazi meza ayo baronka ngo ni make cyane bikabagora no kugira isuku baje kuyarondera kure y'ikambi site ya Busuma ikaba irimo abakongomani barenga ibihumbi 65 muri komine Ruyigi no muri Asere bavuga ko ikibazo bakizi kandi ko mu ndwi zibiri amazi meza azoba yabonetse Mireye Kanyange
Mwikambi ya Busuma kamyo siterane imwe izanye amazi meza impunzi ziratonze ahanini zigizwe n'abakenyezi abigeme n'abana bamwe batondetse indobo abandi batondetse amabuye abandi nabo bariko bagwanira gushikirwa kuvoma ukuronka amazi meza ngo ni kimwe mu bibazo bibahanze cyane nkuko babivuga
bavuga ikibazo cy'amazi amazi yaje hari umwanya usanga abantu ari batanu mu nzu Mwosa kachazani chombo, eh? Ukwari batanu bose bakavoma nk'ibido zitanu we urumwe atamwana ufisa kuze ukasangura hombye ntushikirie kwa jamazi. Niko rero ikibazo cy'amazi ahatu. Turagenda kuvoma hariyo pfa nikuru umuntu aruhuka kane gatanu mu nzira kubera umudugo ntarwe ntitwabimenyere.
Abantu baragwara ntibavugwe neza amazi ntayariho biradutera kumva ko tutamerewe neza.
Il y a pas de l'eau et même la fox est d'aller chercher de l'eau je n'ai pas la fox
tuvuye aho muri iyo site dusubira inyuma duhwanye n'abavuye kuvoma ku wundi mutumba
tunapanda mlima kisha tunashuka ndio tunenda shota mai kwenye tuko bado tuyapata maishi
hakurya yaho no kuvuga ku musozi wa Busuma nyezina ahari yo site ubona uruja n'uruza rw'abamanuka abandi baduga baje kurondera amazi mu mwonga wa Kayongozi tumanutse umusozi dusanze mu mwonga abariko baravoma amazi mabi cyane kugira ngo buzuze igikombe kimwe bamarakanya bompi basaba kuronswa amazi meza kugira ngo banirinde ingwara ziva ku isukurike
mindi ko shida patutile tumarobine
mutuvugire kubakuru bongereza amabombo nkikaritiye izironka ibombo yayo niho byogenza nte niho twokoroherwa natwe aba mama kugwa abana no koga neza nkawamenyereye koga no kumesa ucusanga umaze iminsi 3 uri kurasubira inyuma
openi zamenere robine dale capte
nishira hamwe gita impunzi HCE ngo ikibazo barakizi kandi ngo nko mundwe nka zibiri amazi meza zoba yabonetse bikavugwa na Frederic Cusig umuhuza bikogwa mukuru w'ivyihutirwa muri HCE
pour le moment on est entièrement dépendant de des camions citernes donc il y a
ubu dukoresha gusa iyo camion citerne hari abo dukorana batatu bazana amazi MSF Croix Rouge na HCR kumusi kumusi biraca tugorora gushikana amazi kumusi umuntu umwe aronka ilitro 2 n'igice ni make leta iriko iravyirukamwe bagiye kwimba amazi kugira ngo babatezurire hariho na MSF iriko ikwega amazi adushikira muri rya site kumundwi igira kabiri yukwa kabiri turabe ko umuntu wese yoronka amalitro 15 kumunsi
15 litres par jour et par personne
ihumure kuri ico kibazo c'amazi meza ritangwa kandi na Ndakazi Severin umunyamabanga nshingwa bikogwa wa commune Ruyigi
bahashitse kwari bisukitakora ibishoboka turakora n'aba partenaire novuga nka Croix Rouge baradufasha kuza baratuzanira amazi mugabo urumva amazi azanwa n'irya kontenere ntabakwiye bari makeye nico gituma bishusha bumva bagenda baca bagenda ahantu kure kuja kuvomayo canke kogayo ariko aho tugereye turafise icyizere yuko umwanya n'umwanya amazi ashobora kuboneka kuko hariho umugende uri kurubakwa uzova mu rya mitumba ihanami hajya hari site kandi amatwa dusumira umengo nko mundu wimwe arashobora kuba cyitse hajya kuntuzeye ku ikambi abantu bakabona kugira isuku bikanashoboka kuba cabagwa bagwanya na zangwa arazifatira ku isuku rike
iyo site ya Busuma muri zone Kayongozi commune Ruyigi irimo impunzi z'abakongomani zirenga 165 bahunze intambara mu gihugu cyabo ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ni site itazitiye
Abanyagihugu batungiye nk'iburinga muri komine Mpanda intara ya Bujumbura bavuga ko bafise ikibazo cyo kuzigaburira kuko ubwatsi ngo buguma buduga igiciro ivyo bikaba bitumwa nuko abahizi badandaza ubwo bwatsi nabo ngo baburonka bibagoye uretse ko amakinga babutwara kazimvye ngo babukurana kure ni nkuru tubaza Space Caritas Kabanyana
Umwe mu borozi twasanze ari karagura ubwatsi kuri uyu wa gatandatu avuga ko ubwatsi bagaburira inka bwatsimbye cyane ugereranije no mu myaka iheze
ubwatsi bwarazimbye rwose ubwatsi tugaburira inka mu myaka iheze twagura amafaranga 5000 uyu munsi bugeze ku mafaranga ashika 30,000 umuganda umwe novuga ko tugura nk'ibihumbi 10 umuganda umwe ugugwe 10,000 cyangwa 15 umuganda umwe
kare wagugwa nga
uyo wasanga uronse ku 2,000 gutyo mugabe uyu munsi ugeze ku 10,000 abahizi bariho ni benshi ariko nkuko babitubwira barafise ikibazo barafise ikibazo caho kingene baronka ubwatsi ubwatsi kugira baboronke bararuha cyane bajya ku birometero bishika 100 bagahurirayo n'imvura bagahurirayo n'ibindi bazo bitandukanye aho rero ubwatsi bwazimbuka ico gihe ni gihe abahizi bari bacemerewe kwahira twita mu rukoko hari hafi
akanavuga ko aborozi basabye abategetsi ko bobaha igipande bahebera abahizi mu ishamba cimeza rya rukoko ariko ngo ntibabibemereye
twaragiye turasaba inzego zitandukanye nubwo tutaronse inyishu ishimishije ko twasavye yuko urukoko ahaburaba igice baduhebera bahebera ababahizi aha mu rukoko nta yindi nyishu jewe mbona yihuta yoshoboka ngahi buringa niho hantu hambere novuga mu Burundi hoba hari inka nyinshi kandi inka z'ikizungu turafise inka zoba zishika nk'ibihumbi ngira nka 100 nka 200 zoba ziri ngahi buringa honyine Aha, birumvikana ko iyo dufise nk'uburyo bwo kugaburira inka izinka zofashije igihugu cyane.
Abahezi ari bo bita abakomamvuvyi basigura ko ubwatsi bwazimbye nk'uko n'ibindi byose byankenerwa byazimbye ni nk'ibifungurwa ivyuma by'amakinga n'ibindi.
Icyuma by'amakinga byarazimbye, ukero bwarazimbye dukoresha. Gucuraba rero no bindya zirazimbye. Hari gihe bishika umuntu akaduza bivanye n'ukuntu ubona isoko nimeze. Ari muci niho buzimba. Muci urabona imvura nta ntibigwa.
No munsi ubwatsi kubera bwabuze urumva bwaraduze ico dusaba nuko leta yoraba ukuntu igwiza ubwatsi abantu bakari mu bwatsi bwatsi bw'uburimano yewe nyeshamba bwaraheze kubera naho giye kubwahira mu itongo ry'umuntu agusaba amahera kubugura
mu rukoko bakatugurira tugakora neza tangorane by'umuntu yose iyi leta ikabiraba kabisa natwe tuyatumanura iboye beye
abarongo intwaro cyo kimwe n'abajetwe bidukikije bakamenyesha ko bitokunda ko abahizi basubira kwinjira mu ishamba cimeza rya rukoko kuko ngo ritegerezwa gukingirwa specialitas kabanyane buringa hadiye isanganiro
buraca kugacana yandi mu nkino.
Imigwi ikina ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru Primus League itegerezwa kuba ifise konti muri bank ikanerekana ko ata madeni ifise. Etienne Manirakiza arongoye igisata kijeje gusuzuma ko imigwi ikwije ibisabwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB avuga ko imigwi iserukira igihugu mu nkino zitunganywa n'ishyirahamwe ry'inkino ku mugabane wa Afrika CAF itegerezwa kuba ifise imigwi y'abigeme itayifise nayo ngo itegekwa kugirana amasezerano n'iyindi migwi. Jean-Marie Vianney Ngendakumana.
Bimwe mu bisabwa kugira imigwi yitabire iganwa ryo mu cicaro ca mbere ngo nuko iba ifise nimero ndangamutanga kori bita NIF mu rurimi rw'igifaransa. Etienne Manirakiza arongoye igisata kijeje gusuzuma imigwi kwije ibisabwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB akavuga ko iyo migwi kwinategerezwa kuba ifise konti muri banke ikanerekana n'uburyo izokoresha mu mwaka w'inkino.
Tegerezwa kuba ifise NIF mu bisanzwe imigwi ni nka entreprise hari ibyo gurira hanze tegerezwa rero kwerekana yuko ufise NIF. Mungu tegezwa kuba ufise konti muri banka amafaranga federasi iwuha canke yandi yova handi ntaza kubikwa mu nzu kandi ukerekana bije anywera amafaranga uzokoresha naho azova.
Umugwi utegerezwa kwerekana kandi ko ata muntu numwe uheraniye ukanerekana ko ata birarane ufise mu bijanye no kuriha amakori.
Hamwe mu bikanzezwa kuba we kwerekana yuko udaheranye ikintu na kimwe mu bijanye n'amatransfer kurazi ko mukinyuguru umugugura hamukongera ukagurisha kindi naco umugwi urategerezwa kwerekana yuko ata muntu heranye mu bantu ukoresha. Umugwi kandi urerekana yuko atabirarana ufise mu bijanye n'amakori.
Uwo aramutswa igisata kijejwe gusuzuma imigwi kwikwije ibisabwa muri FFB ashikiriza ko imigwi iserukira igihugu mu nkino zitunganywa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF kwitegerezwa kuba ifise abamenyereza bafise urupapuro rwo kumenyereza bita licence A mu rurimi rw'igifaransa.
Mu gihe umugwi ugomba gukina inkino zo ku mugabane wande wa Afrika cyo twita Ligue des Champions canke Coupe de la Confédération nuko umugwi n'icyo gihe utegereza kuba ufise umumenyereza afise licence A CAF icegera ciwe aza kugira licence minimum BCAF.
Mu migwi y'abigeme abo bamenyereza ngo bafise urupapuro rwo kumenyereza bita licence B.
Ku migwi y'abakobwa ugomba gukina inkino zo ku mugabane wa Afrika bobo umumenyereza mukuru basaba uba afise minimum licence BCAF icegera cyo kaba gifise licence C.
Ikindi gisabwa kugira iyo migwi yitabire izo nkino zitunganywa na CAF ngo nuko itegerezwa kuba ifise imigwi y'abigeme itayifise nayo ikagiriranira amasezerano n'indi migwi nk'uko Etienne Manirakiza abandanya abishikiriza.
Ikindi naco nuko uyu mugwi utegerezwa kuba ufise umugwi w'abigeme uta ufise naho gacuranira umugwi w'abigeme bagiranira kontra nka kumwe ino migwi ikina Primus League Burundi iheze ikagiranira kontra n'imigwi y'abakiri bato. Ivyo novuga ko ari vyo byongera ko mu gihe umugwi uriko rarondera licence yo gukina inkino mpuzamakungu.
Imigwi idatanga kugihe ivyo bisabwa kugira yemeregwe kwitabira amahiganwa ngo niyo ntambamye nyamukuru ikunze kwibonekeza.
Ingorane ntizibura kuko harabamwe abantu usanga batabitahura ntibamenye yuko ari ibintu birondegwa kandi bisaba umwanya ugasanga ntibarahabukira ngo ntarengwa kasanga bagiye kubirondera ku hanyuma kwacu sanga natwe hano biri kubira duhanga ikiringo kigiye kurangira kandi kimaze kurangira muri kafe baca bugara sinatwe tuvyugara ko muri kafe bazyugara bamaze kuvyugara rero hariho umugwi utarahezano uvuga kugira iyo processus yo gusaba license rero cyiza ikatugura ko bica bisabwa ko twandika rya muri kafe dusaba ko botongera ikiringo
ivyo bisabwa kugira imigwi yitabire amahiganwa ngo bikogwa mu higanwa ryo mu cicaro ca mbere ariko ngo ishyiramo ryo umupira w'amaguru mu Burundi FFB rirategekanya kuri zo nabitanguza mu higanwa ryo mu cicaro ca kabiri mu bahungu hamwe ni higanwa ryo mu cicaro ca mbere mu bigeme.
Rakoze Jean-Marie Vianney ngenda kumana ni hano amakuru twa twabategure duciye tuyasozerera mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye mugira ibihe byiza.